indundi culture amakuru mu kirundi
turabaye mwiriwe tunabaye kaze muri aya makuru twabateguriye mu rurimi rw'ikirundi yo kuri uyu mugoroba ashimike hanini kuri ibikuru bikuru isekeza ryo kugura umwimbu w'ibigori ku barimyi ryatanguye kuri uyu wa mbere nk'uko leta yaheruka kubitangaza ariko mu gice cy'ubuseruko bw'igihugu hari aho bitakozwe ku kubura aho bibikwa abarimyi nabo bakabandanya kwidoga ku 1,700 bagurirwa ku kiro ari amafaranga make cyane leta yo yati mwanguha icyo giciro nicyo kiriko kiratuma abanyagihugu bamwe bagura amapikipiki bakubaka n'amazu hoba hari abanyororo bapfira mu mabohero ku kubura uruhushya rwo kujya kwivuza biri mu byashikirijwe mu nama nshingamateka yakoranye kuri uyu wa mbere abahoze ku rugamba ba muri site ya Karurama mu ntara ya Cibitoke baridoga ko batariko baravugwa nk'uko bari babyemerewe na leta aba muri iyo site bavuga ko urugero rw'imiti bahabwa rwagabanijwe ibyo byose muraja kubyumva tunabafitiye n'inkuru ijyanye n'iby'inkino nk'uko byama iminsi yose ya mbere umunsi tukababwira urukino rwo guterura icyuma ibyo byose ni muri aya makuru mwido nido ahagarariwe na Koffi Olivier Rubera intwari mu buhinga bw'ibyuma ijwi ni Odilo Nkejimana mu Kanyamu yarambuye
Radio Indundi Culture
nongere ndabahe mwiriwe nari mpejeje kubashikiriza mu ngingo nkuru zano makuru kuri uyu wa mbere niho hatangura isekeza ryo kugurira umwimbu w'ibigori abarimyi umwimbu wo kuri uyu mwaka naho biruko mu bice bimwe by'intara ya Cankuzo mu buseruko bw'igihugu iryo sekeza ntiryabaye kubera ikigwanagesa kitararonka aho gishobora kubika uyo mwimbu abo banyagihugu bafise ubwoba kubera badashobora kugurirwa uwo mwimbu kuri bose abarimyi bakabona ko leta yogira icyo koze kugira ngo iyo ngorane nk'iyi itorege umuti aho mu buseruko bw'igihugu inkuru tubibaze mugenzi wacu Pantaleon Ntakarutimana
nkuko bishyikirizwa n'abarimye mu turere dutandukanye tw'intara za Ruyigi na Cankuzo igurwa ry'ibigori ryotegerejwe kuba ryatanguye kuri uwa 16 Ruheshi 2025 ntiryabaye rikiba hose hamwe nkuko twabyiganiwe bakaba bahamagarirwa kurindira mu gihe yakironderwa aho bashobora kubibika kuko ibigega rusange byakoresheje umwaka uheze bicyuzuye umwimbu w'icyo gihe mu gihe hakirindiriwe ko bishobora kungururizwa handi nahamaze kuboneka ko hashobora kubibika ngo baronka nk'imuhwazi hamaze kuboneka hubikwa itoni 12 gusa na y'inyamugari muri komine 9 Juruho ibyo bigori biracyuzuye bakaba atagakuru kajyari bazo kwegeranya uwo mwimbo bararonka abanyagihugu babajejwe ahatandukanye bakaba bafise ubwoba ko igurwa ry'ibigori ishobora gushikira bamwe abandi bakabihomberamwo naho biruko ngo amafaranga 170,000 ni make ku murimyi yababwirizwa kwiyungunganya mu gusuma ibindi bidandazo bizimze ku masoko ikindi cyagiye kubyunyura ngo nikena hagi bitoro cyagiye gutuma ibyo kwiyunguruza bizimba bigatuma n'ibyo kunguruza ibikoresho by'uburimyi bizimbisha ikiguzi cyo kwimbura babona ko byari bikwiye ko leta iduze ibiciro mu igurwa ry'ibyo bigori kugira ibiharuro bisununura umurimyi bibone gukunda ko ajyana n'iterambere mu buseruko bw'u Burundi Pantaleon Ntakarutimana Radio Indundi Culture
leta yo ibona ko igiciro cy'amafaranga 170,000 y'amarundi gikwiye mu kiganiro na bamwe mu baserukira inzego za leta cyo kuri uyu wa gatanu mu ntara ya Cibitoke Emmanuel Ndolimana umunyamabanga ntayegezwa mu bushikiranganji bujejwe iby'uburimyi avuga ko ivyo leta ibibonera ku banyagihugu baguma bubaka amazu abandi bakanagura ingendeshwa zitandukanye yizera ko biva mu mafaranga abo bagurishije uwo mwimbo
biciriye mu kigwanagesa kubashinga igiciro cy'170,000 abarimyi baci bamiryoherwa cyane batera noneho barima ku bwinshi ikigori ubu ikigori mu Burundi kigarikiye igiterwa gikomeye cyane n'ubu ndaze muri uwo mwaka umwimbo ni munini cyane usumba uwo twari twegeranije mu gushinga igiciro cy'umwimbo hajya duharura byinshi turaraba ujya asumye mbwa tukaraba n'ujya mwenegihugu yarimye kazashima cyane ibi byaragize ingaruka nziza uriko uragenda mu gihugu cyose murabona ko ibintu byahindutse mu miryango turabona yuko hariho amazu ariko arubakwa turabona yuko hariho amapikipiki ariko aragugwa imiduga ibintu bimeze neza ku bantu rero bajya basomye nabo haganitse kirashinga igiciro irahezekaje hagati na hagati kugira nujya umugozi yoroherwe n'umurimyi yarimwe yoroherwe leta yafashe ingingo yuko ibigori bizotangura kugurwa muri uku kwezi nyine itariki 16 rero ibigori babyanikire babitandukanye ibigori ibyera n'ibigori kumbure isa n'umuhondo babitandukanya bizoshobora guhingurwa neza
abahoze ku rugamba ba muri site Karurama mu ntara ya Cibitoke baridoga ko batakivugwa nkuko bari bavyemerewe na leta. Aba ba muri yo site bavuga ko rugero rw'imiti bahabwa rwagabanijwe ibituma hari abasinzikara bitumwe nuko batavugwa neza. Ubushikiranganje bakukira bwagiriza ahubwo bamwe muri abo kugurisha imiti baba bahawe ni inkuru ya Egide nahayo.
Ugutavugwa neza kwa bahoze ku rugamba baba muri yo site ya Karurama kwiyongera ku ngorane zijyanye no kudafungura guko vyahora nuko bataronswa impapuro zibegurira burundu amazu babamwe muri yo site nkuko twabashikirije mu makuru yacu aheruka. Nkuko kandi bishikirizwa na Jean de Djendi kuri yo aserukira bahoze ku rugamba baba muri yo site abo bahoze ku rugamba bamwe muri bo bagendana ubumuga bidogera urugero bahora baronka ku imiti ubugwagabanutse
kugizanye no kwivuza kubera iki bagomba kudushyiraho inzitizi ngo nidutange igikarato cyangwa iparakete. Umwana usanga mu cyumba yagezeyo bya bintu wabika usanga yabyononye none twe tugiye kuba abandi tugasaba umukuru w'igihugu yo turenganura.
Waserukira bahoze ku rugamba baba muri yo site ya Karurama avuga kandi ko aho batakigwa iyo bagiye kwivuza nkuko bari bavyemerewe na leta.
Hari ibitaro bari baravuganye n'abatujejwe ubuzumbura ngaha mu Cibitoke nibugiye barakwakira mugabo atari kayizirizanse ntibakwakira ku mwaka batuvura kane batuvura mu mezi atatu kandi twebwe harimo abafise amakayirizanse baguma bari ku miti. Abo bantu rero niyo bataroshe imiti baca bagira ikibazo ni babandi tusanga agwaye acanyaruka guhera kubera atabuvuzi baburi hagufi busobora kumwakira.
Ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo kwitabahoze ku rugamba bakukira ntibakana ko urugero rwo guhabwa imiti kuri umuce w'abantu rwagabanutse kubera imvo. Mariusi Ngendabanka umunyamabanga ntegezwa muri ubwo bushikiranganje asigura
twasanze harimo abantu ngira ngo batunzwe n'imiti wasanga umuntu arashobora kujya imiti y'imiliyoni zitatu ku munsi bagaca bagenda kuvugana n'amafarumasi n'amavuriro amwe amwe akazarabaha imiti baca bayisubizayo iyindi bakaza kuyigurisha. Gusa turajega rero umugwi w'abaganga kugira ngo uce mu matite yo turabe mbega iyo miti baronswa bagwaye gute kuko hari imiti itajana.
Avuga kandi ko uburyo bukoreshwa mu kuvuza bahoze ku rugamba bwanagabanutse nyuma yo kubona ayavuga ko hari amahinyu yagigwa na bene kujya kwivuza.
Twavuye ku miliyaridi 12 bahora bakoresha ku mwaka ubu tugeze ku miliyaridi 5 kandi nizo miliyaridi 5 tuguma dukurikirana kugira ngo tuzigabanye.
Site ya Karurama iri muri komine Rugombi ntari ya Cibitoke kuva muri 2013 yashikiye bahoze ku rugamba 44 ubu indwi muri bo bakaba bayitavye Imana. Ubushikiranganje bubajejwe bavuga ariko ko hari itegeko ribagenga ribaho uburenganzira bwo kuronswa ibyo barekurirwa harimo no kuvuzwa.
Egide nahaye urakenewe ishyirahamwe Parseme gishinze gukangurira Abarundi guhindura ingendo rirasaba urwego rw'umukuru w'igihugu mu Burundi gufata ingingo zotuma intwari ibereye iguma ifise ikibanza nyuma y'amatora yarayabaye. Umuyobozi w'iryo shyirahamwe Faustin Ndikumana abona ko ashobora kwaduka ingendo y'ikumigwa igirigwa abanabariya afatiye ku biharuro byavuye mu matora aho intebe nka zose zatsindiwe n'umugambwe umwe.
Y'amatora agenze gutyo nuko ashobora guca hakomera ikumira ry'abantu mu vya politiki ukamengo nta wundi arekuriye gukora politiki mu vy'ubutunzi waca umengo niyo ushaka kugira imigambi y'ubutunzi kerekana mu mugambo canke ni ukamengo wokumigwa mu kibana abantu batari mu mugambo ari ukamengo ni kosa ni igicumuro kutaburimwo. Ikigira kabiri nuko ashobora guca umengo ni intwari w'umukazo abantu bagashaka gutega ubwoba tugatusanga mbere ndetse n'abari mu mugambo bashaka kurengera inzego no kutubaha amategeko. Ikindi nuko ashobora guca haduka injyane zimwe zimwe ziraba buhoro buhoro mu migambo uri ku butegetsi guca umengo politiki ikorerwa mu mugambo indani uri ku butegetsi birya by'injyane bibiha mu migambo bica byimukira mu mugambo ubumwe. Ibyo rero nabyo bica bibangamira inyungu ziri uko biba bitangwe gukuza bisa n'ibiriko biri developa mu mugambo uba uri ku butegetsi. Kotera kama rero umukuru w'igihugu ubwiwe kuri ibyo bintu afata inkingo zose kugira ntibishye uko bishitse igihugu kizosubira inyuma. Hanyuma kandi tugatera kama n'abarundi kuguma bafatanye mu nda batara iby'imigambwe bakaguma bibutsa abategetsi bose bariko ico bajijwe ari gutora ingwane z'igihugu kirimo izi duhanze ubukene bitora amadovize n'iki ibaze rero kwijajara ngo batowe cyane ngo bagize gute. Abarundi bagwe bari hamwe babwira ati babibutsa baba makati turi nyishu kungurane z'igihugu ahandi h'igihugu wocumenga batowe kwiraramira gusa ntiwaca bita mu Kirundi ngo baratsinze rurayi ngo ntakigisigaye.
Radio Indundi Culture.
Aya makuru yacu yo kuri uyu mugoroba barabandanya ku isaha 12:28. Kuri uyu wa mbere niyo ku isi hahimbaza umunsi wahariwe umwana w'umunyafurika wa muhimbazwa kuwa 16 ruheshu kumwaka utashe umwaka uwo munsi washimikira kugutegekanya indinganizo mu buryo mu guteza imbere agateka k'abana intambwe yatewe kuva mu mwaka 2010 mu Burundi ariko bamwe mu bavyeyi ico kimwe n'abana b'imiryango ya mikoro make bamenyesha ko uwo munsi ushitse mu bihe bitoroshe bituma abana bahurumbira inzira zitarizo nk'aba mu gice c'uburaro ko bw'igisagara ca Bujumbura aho bagenzi bacu bagendeye basaba gufashwa mu gihe ariko leta y'u Burundi imenyesha ko hakiri ingorane z'uburyo Claire yakankundiye
Awo ni bamwe mu bana baba mu buraruko bw'igisagara cha Bujumbura ku munsi mpuzamakungu wahariwe umwana w'umunyafrika bamwe mu bavyeyi b'abana bava mu miryango ifisa mikoro make bashikiriza ko uyu munsi ugeze umwana w'umunyafrika na cane cane w'umurundi abayeho mu buzima butoroshe
ubuzima ni hatanshi igoye nibihe tubayemo tuvuga cyo kuvuga ngo abana bo bayeho neza nibikiriho
abo bavyeyi hamwe na rumwe mu gwaruka bavuga ko ibyo bice bigira ingaruka nk'ingeso abo bana batari basanganywe zica zaduka
birashikanye basanga hari habana bacho babira nk'ingeso mbi zo kuzerera bero cusanga dahaga baratembera bikajamo no gusegerereza
tenari ha busanga baraye bafunguye abantu gasanga baraye inzara n'abantu gasanga kwambara bambara n'abantu gasanga biyambarira neza abahongo hari habaza kubazama ibobo bacha gutoza nk'intu mwe yarara abakobwa nabo gasanga bagiye mu ngeso mbi bivaye n'ubuzima bababaye basanga bagiye kuba nk'abamaraye
bose bakagira ico basaba
Tawo yofashiriza ni kwa kugarukira wa mwene gihugu uwo bita ntaho nikora akamufasha bamugihe yiga ashaka kumufasha bakamurasa bikoresha by'ishuri tanane byo afungura bibonetse bakabafasha
naho biruko umushikiranganje mu byajeje harimo gushigikirana email de sabushimike amenyesha ko leta igifisi ikibazo c'uburyo
aracibonekeza igitigiri kinini cy'abana bari mu ngorane zisaba uburyo kugira ngo zitoregwe umuti abana babe mu gateka kabo huzuye tuboneho rero gutera akamo abo bose bajeje gukingira agateka k'abana yaba amashirahamwe yo kugwego mpuzamakungu canke kugwego rw'igihugu ngo bakore bivuye inyuma mu kugwiza imigambi no kwishira mu ngiro kugira ngo umwana wese ahari ashikigwe yongere aronke ibyankenerwa bimufasha gutera imbere
icivugo c'umwaka kivuga ko gishimikira kugutegekanya indinganizo n'uburyo mu guteza imbere agateka k'abana intambwe yatewe kuva mu mwaka w'2010 inkomoko y'uwo munsi mukuru n'abana 100 bishwe bazirako bariko basaba guhabwa inyigisho ya kanovera hamwe no kudahatigwa ku rurimi rw'abanyamahanga rw'ikiafrikaner mu mwaka w'1976 mu gisagara ca Soweto muri Afrika y'Epfo
ishigwa mu ngiro gico civuga ariko riracagoye mu gihugu mu gihe uburyo bugenegwe igisata c'indero mu mafaranga leta ikoresha buri mwaka buguma bugabanuka n'umwihwezo w'urunani ruharanira indero kuri bose bafashe bige kana kubwo buryo bwavuye kubice 16 kwijana mu mwaka 2015 buja kubice 13 kwijana mu mwaka 2025 icegera cy'umukuru ugo runani natari mfano guhora anegura kandi ko mu gutogwa kubwo buryo abo byega batagishwa inama
urunani bafashe bi ruratewe inkunge n'iryo gabanuka ry'uburyo utegekanirije ugisata c'indero bwavuye kubice 16 kwijana mu mwaka w'2015 buja kubice 13 n'uduce dutanu kwijana mu mwaka w'2023 ubwo buryo buke butuma haba ubusumbasumbane mu bijanye n'indero kubure ifatiro riboneka kubura ifatiro riboneka mu gukurikirana uburyo bwagenewe indero idakumira ibyo nikindi giteye amakenga ishirahamwe bafashe bige urunani bafashe bige abana badahamagagwa mu gihe hariko haraba integuro z'uburyo bw'ukuntu baziga ibyo nabyo nyene nikindi giteye amakenga urunani bafashe bige ishirahamwe bafashe bige ihamagarira leta kongereza uburyo bujanye no kwigisha abana na cane cane abana babigeme abagendana ubumuga n'abava mu miryango itifashe
Umugwi igihugu wigenguje rwagateka ka muntu na unegura ko mugambi wo gukura abana mu buzima bwo mwibarabara watangujwe na leta araheze imyaka 3 tashitse ku ntumbero yawo icegera cy'umukuru wo mugugera rugemintwaza avuga ko uwo mugute w'impungenge nuko abo bana basubiye mu buzima bari bakuwemwo ariko gusaba ko uwo mugambi wosubigwamwo hakongerezwa n'uburyo ugenewe
abo bana baba bari mu ibarabara batariko bariga badafise ubakurikirana kubatora bakaburiza imodoka zibajana mu kibanza categuwe ni kimwe kubaha inyigisho ni kindi none ku ico kibazo kiguma kigaruka kwivure ka CNDH nuko duca dukebura leta tukayibwira tuti leta y'urundi mushikiranganje ujejwe gufatana mu muyobozi mukuru mu byujejwe harimo agateka ku mwana rabanyabona ushikira ababijejwe mu bijanye n'uburyo baguha uburyo ababana ubu Burundi bwejo bagume mu kibanza kimwe ari nacyo gituma twashaka kongera gusaba yuko uwo mugambi wusubira kubandanya ariko babanze kuvyiga neza Burundi burafise ababufasha les partenaires au développement nibaza yuko uwo dodora batoreka kumushigikira bakiga ibituma byose byofasha abana kuko ibituma bagenda biri muri ivyo nyene bararya bagahaga barafise ubura baraja mu ishuri baragira ibine ku buryo hahandi babashira kugira turerere naho umwana yaciye mu bibazo nk'ibyo arashobora gukira akaba umwana akazuba umushinga amateka akazuba umuntu ajejwe amabanga akomeye
Bamwe mu bashinga amateka baranegura ko hari abantu bafunzwe badahabwa uruhusha rwo kuja kwivuza aho n'abasiga ubuzima abo bashinga amateka bagasaba ko abafunzwe bifuza kwivuza bokoroherezwa yishura ku bibazo by'abashinga amateka kuri uyu wa mbere umushikiranganje w'ubutungane ntakana ko hari utugorane ariko yemeza ko atawankigwa kuja kwivuza
Abo bashinga amateka berekana ko umunsi hari abafunzwe badahabwa uruhusha rwo kuja kwivuza bakabaza nibatotuma bahabwa imiryango yabo igaheze ikabakurikirana ikabavuza nkuko bishikirizwa na Bede Nyandwi
Umuntu akiri kuri inosi iyo harira ngo ndazopfungwa wari wese arashobora gupfungwa rano wayirete tukana uzo uburyo ibituruna nagira ndababaze umwitwara ariko mufise kugira ngo abapfunzwe bavuzwe canke mubahe abi wabo baje kubavuza ndababaze kumva umuntu yuko yoshobora gupfira mu gasho kubera le directeur de prison yamwinyi rusha kuza kwivuza naho yoba afise ikosa byoba byiza bakamuvuza
icegera cambere c'urongo inama nshinga amateka Sabine Nakarutimana abona ko byo babibabaje hamwe hoba hari abanyororo bita b'Imana kubera abantu bo kuja kwivuza
ico naheruka nuko mu mabohero yose harimo ico twokwita ama dispensaire naheruka mu mabohero yose hariyo abaforoma nabo bafashanya n'abaforoma kuko byo babibabaje mugihe hari umunyororo yopfa kubera yabutse ingenavuzwa byo babibabaje cyane
kuri ivyo umushikiranganje w'ubutungane Domine Banyankimbona asigura ko atawe bangira kwivuza uretse ko hariho bamwe bamwe usanga babesha aho bashaka kuja kwivuza
kiritwararika abanyororo kuko abanyororo bagumara abantu ubwo ingorane zitabura ku bijanye n'ingene bakurikiranwa bisanzwe hariho dispensaire hariho abantu babakurikirana abaganga basanzwe bakurikirana abanyororo birashika umunyororo akaba afise ingwara isaba yuko aja kubonana n'umuganga w'umuhinga naho nyene birakogwa agasaba uruhusha akagenda kwivuza ku muganga w'umuhinga ariko rero nahagenda biragoye kuko usanga abanyoro benshi bari muri amanyanga y'ukurondera kuvuga ko bakeneye abaganga baba specialiste kandi atari byo
Kugera uwo munsi mu mabohero hari amavuriro mato mato akurikirana abagwayi abaganga banonosoye indwara yiharije ntibaraboneka mu mabohero
Iyo nkuru yari yarise ndayizeye
Radio Indundi Culture ayavugwa mu
nkuru
Mwamaze kuvyumva no mwanya w'inkuru yihariye by'inkino uko vyamimisi yose ya mbere uruganda rwa radio indundi kiritire rubategurira umunsi tukababwira urukino rwo guterura ivyuma n'urukino rwatanguye gukinwa mu Burundi byemewe n'amategeko kuva mu mwaka wa 2015 abarukurikira bakaba basabwa kubanza gushusha umubiri wabo bikwiye imbere yo guterura icyuma kugira ngo birinde ingaruka mbi ku magara yabo inkuru ijanye n'ivy'inkino y'uyu munsi twayiteguriwe nayo taminatuzi
Uburundi nabwo burakina urukino rwo guterura ivyuma biciye mu ishyirahamwe yemewe n'ubushikiranganyo vyo bujejwe harimo inkino mu mwaka wa 2015 Vincent Ntibarikure arongoye iryo shyirahamwe asigura ko urwo rukino rwo guterura ivyuma ruri mice gutatu weightlifting, powerlifting na bodybuilding
weightlifting ni umukino uri mu majezo olympique umuntu atora icuma kiri hasi akagiterwa kiduza hejuru swata akacicarana swata akajana kugura inyuma hama hagaca bundi mukino bita powerlifting nawo nturi mu majezo olympique twace tuyita inkimigwi yo kwinezereza powerlifting muzobona baterura ivyuma bagira bench press baterura kuri poitrine bashaka gutora icuma kiri hasi kiremera akakiduga na gishikana kuri pbs agaca ariko asubiza hasi canke akagishira ku bitugu akacicarana agaca haguruka akabanesheje uyu ni powerlifting hagaca bare wundi ugira gatatu ni bodybuilding ni nka bamukobwa duherutse kubona bariko ara pibria yagiye muri amahiganwa international no kuvuga ijya bayita powerlifting uba warateruye vya vyuma hama ukabiterwa ugenda wubaka parti par parti hama pre yo guterwa ugacushiramo ico bita la concentration du corps kumenya gu concentrer biceps les parties en fait ma partie nayo se amanuta bakaja kuyatanga baravye umuntu ingene concentration yiwe umubiri wiwe ucoye gusumba abandi
Mu Burundi abanonotsi bazwi muri iryo shirahamwe ryo guterura ivyuma baharugwa ko bo babangana n'amajana 6 abahungu n'abakobwa ugo rukino rukaba rushobora no gukinwa n'abana bafise imyaka 7 Vincent Ntibarikure aratanga impanuro ku bakinyi kugira ngo guterura ivyuma ntibigire ingaruka mbi ku magara yabo
ugasanga umuntu ntagira ama etirema akwiye ugasanga umuntu ntagira cardio ama exercice atuma amaraso ashuha imitsi yoguruka imbere yo gukina yo guterwanya izina muri ico gihe plus agiye guterwa cha cuma tagize echauffement ikwiye ngo habe hari ko la bonne circulation du sang arashona no gucumutsi akagira hemorrhage interne agafari abantu baroga ngo nari guterura ngo nashitse njyama ngo yashitse njyama ngo yaciye ngo njyavyutse yafuye ikindi kuberako nagiye guterwa bya byuma ntagize ama etirement muri ico gihe nza gusanga nteruye mfita ini parti tariko kuko umuntu ahayobakiye kuri equilibre nani yo mpamvu ushobora guheza gaheza guterura yumva madurira mwishye mu mugongo agaheza guterura yumva jeno imubabaza kuko urumva nti mu mwanya wo gutangura gukora uwo mukino ntiyabanje kugira ego korosha zangingo ziyiwe hama no gucumenya ingene ukohodona vya bintu bikura uraterura bikajana bihura n'ingingo bigahura n'imitsi umubiri wawe ukamererwa neza
urukino rwo guterura ivyuma rwo mu Burundi rukaba gwemewe ku gwego mpuzamakungu kuva mu mwaka w'2024
Yotamira tuzi tugukengurukire kuri iyo nkuri janye n'ivy'inkino wari waduteguriye ari nayo turangirije kwa makuru yo kuri uyu mugoroba ku isaha 12 n'iminota 41 ariko kuri mwebwe mwayafatiye hagati ndabibutse kwisekeza cyo kugura umwimbo w'ibigori kubarimye ryatanguye kuri uyu wa mbere nkuko leta yaheruka kubitangaza ariko mu gice cy'ubuseruko bw'igihugu nko mu ntara ya Cankuzo haraho bitakozwe kukuburaho bibikwa abarimye nabo bakabandanya kwidoga kwa amafaranga 1,700 bariko bagurirwa ku kilo dahagije leta yo ati mwanguha ico giciro ni ciza kuko kiriko gituma hari abanyagihugu baguma bagura amapikipiki nabubaka amazu biyongera hoba hari abanyororo bapfira mu mabohero kuko buri uruhusha rwo kuja kwivuza biri mu byashikirijwe mu nama nshinga amateka yakoranye kuri uyu wa mbere ariko aho ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo ubutungane ntibuhakana ko hari utugorane ariko bwemeza ko atawankirwa kuja kwivuza mwana byumvise twari dufise n'inkuri janye n'ivy'inkino nkuko bya imisi yose ya mbere umunsi tukaba twababwiye ku rukino rwo guterura icyuma nkingurukire bagenzanje bafashije kuyatororokanya nkingurukire kandi Kofi Olivier Rubere ntwari yamfashije amajwi arabashikira Odilon Nkejimana nayo abashikirije ndabifuriza amahoro iwanyu na gahwane